Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye kimbura wa gatandatu muhire muri kumwe na Thomas Kamirindi. Na makuru ya karere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru mu Rwanda, bamwe mu baturage bigeze gufungirwa mu kigo cy'inzererezi cyitwa kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali, n'abafite babo bakihafungiwe bemeza ko ubuzima bwaho buteye ubwoba. Eric Bagiruwe Ubusa yacukumbuye iki kibazo.
Nta muntu wanjye urimo ariko nafungiwe, njye agahinda navanye yo karenda kunyica k'abantu bashize.
Mu marira ishavu n'agahinda kuri mikoro za radio ijwi rya Amerika, uyu mubyeyi yaradutekerereza ibyo yemeza ko byamushenguye ubwo yari afungiye mu kigo cyitwa icy'inzererezi. Kubwo impamvu z'umutekano we, uyu utuye mu murenge wa Gikondo duhimbye ko nisanze i Kigali, yaduhaye ubuhamya ku byo yabonye mu byumweru bigera kuri bibiri yafungiwe mu nzererezi Gikondo kwa Kabuga.
Ubuzima bwahari umunsi ku munsi, harimo indwara umuntu arimo kudiyara rimwe, yadiyara rimwe agahita apfa. Noneho baje gukuramo umurambo, bazimya amatara yose, mwese bakababwira ngo mwese mwubikinda, tukipfuka n'ibiringiti byuzuye inda n'imperi, ukifuza iwawe uko wahasize ukicuza. Mu bundi buzima busanzwe, kujya muri tuwarete yawe ni ikintu cy'ikintu kirangaye gutyo, mugende muri nk'abantu 30 mugahuriramo. Kwitumamo ni ikibazo, bakabakubita kandi nuhagurutse inkara zitwaye mu ntoki. Ninjoro washaka kwituma nta gusohoka, nta burenganzira ubu bifite.
Uko nisanze i Kigali, yabwiye ijwi rya Amerika ko nawe yanduriye kwa Kabuga indwara zikomoka ku mwanda.
Mu byumweru bibiri mpafungiwe, navuyemo ndwaye diyare y'amaraso igiye kunyica. Kugira ngo ubone amazi yo gukaraba ni ibibazo. Mu bagore nk'uko noneho umugore ajya mu mihango ari igihe umara icyumweru utarakaraba.
Kubera ibyakurikiyeho nyuma yo guhura n'abaduhaye amakuru, bose twahisemo kubarindira umutekano. Undi mubyeyi wo mu wundi murenge muri Kicukiro wahaye amakuru ijwi rya Amerika kubibera mu kigo cya Gikondo kwa Kabuga, avuga ko icyo kigo cyamufatiye umugabo mu mezi atatu ntaheruka kumucigera.
Umugabo wanjye atwara utuzigo nyine n'abantu, kuva bamujyana amaze amezi atatu. Njyayo nakwandikisha bakambwira ngo arahari ariko najya gusura ntibamunyereke. Nubwo mu nzu bari kunsohora, abana ntibakiga. Nukuri mwe banagira ngo mudukorere ubuvugizi babarekure.
Naho uyu mubyeyi wo muri Kicukiro avuga ko hari musaza w'inzego z'umutekano zafatiwe yamusuye, avuga ko magingo aya ubuzima bwe buri mu kaga.
Namusanze mu nzu iwanjye aryamye, noneho baravuga ngo nitaba amafaranga 70,000 ngo no kumwica baramwica. Baramutwaye baramuvunagura, ntagenda. Yaragwaye banze no kumurekwa amaze umwaka wose.
Mbere se uramusura bigenda bite?
Muri iyi minsi barahagaritse ko ariko twamusuraga, twasanga yaragwaye weriwera atagenda atanavuga.
Kubwo uyu mudamu wemeza ko atarafungirwa muri iki kigo cyo kwa Kabuga i Gikondo, ntabura kumenya amakuru y'abagitambukamo kuko agituriye.
Iyo basohotse mu moto babaza amakuru yaho uko bimeze, bakatubwira ati muceceke, mwegwe niba musenga mugende musengere abantu basigayemo hariya. Mu by'ukuri hano abantu makuru y'ubuvugizi byose bagabanyemo abantu basohokemo hariya. Hano hantu ni habi, umuntu usatutemo wose arakubwira ngo uwo kugira bamuhe amezi abiri hariya, bamuha umwaka imagiragire.
Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bufite mu nshingano iby'iki kigo, twababajije ngo twumve icyo bivuga ku birego by'aba baturage. Madamu Emma Claudine Ntirenganya uvugira umujyi wa Kigali yadusubije muri aya magambo.
Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ngira ngo ni byo bindi by'abantu bajya batanga amakuru ariko rimwe na rimwe bagatanga amakuru atari yo. Ariko nta n'uwa kwirengagiza ko byanze bikunze iyo ufashwe ugafungirwa ahantu runaka, haba ari mu kigo cy'inzererezi, haba ari muri prison bisanzwe cyangwa se no mu bigo ngororamuco. Akenshi umuntu ujyayo ntabwo ari ku giti cye, ntabwo ababyishimiye. Ntabwo rero ari ibintu babitangaje ko ashobora kuba ubwe yatanga amakuru runaka asa naho atari yo, cyangwa se n'umuntu we uhamufite akaba ashobora kuba yatanga amakuru atari yo.
Kubavuga kubagwa kwa Kabuga, madamu Ntirenganya yabihakanye. Madamu Providence Murungi ukuriye komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Mu gihe twakurikiranaga iyi nkuru, aho twari turi muri imwe mu nzu y'umuturage, twatunguwe no kubona umugabo n'umukobwa batwinjirana badakomanze, bavuga ko baje gusaba amafunguro ya saa sita, ubundi umugabo akavuga ko hari umukomisiyoneri urimo gushakira mushiki w'inzu yo gukodesha. abo mu nzu ntoya bombi ntibakuraga amaso n'intoki mu matelefone yabo, biboneka ko bandikiranaga n'abandi bantu ijwi rya Amerika itabashije kumenya. Nyuma batandukanye nta usezeye ku wundi, abaturiye iki kigo cya Gikondo baza babavugaga ko bashaka inzu zo gukodesha, batubwiye ko ari abakozi bo mu kigo cya Gikondo kwa Kabuga. Amakuru akatubwira umwe mu hafite umuvandimwe uhafungiwe ari we watanze bagenzi be mu mugambi wo kugira ngo bamugirire ikigongwe bagafungura umugabo we. Abaduhaye amakuru bose batekewe n'icyoba, kuko abo bagenzaga intambwe za kimwe ku yindi byarangiye bagiye muri buri rugo rw'uwo bakeka ko yatanze amakuru. Amakuru akatubwira ko hari n'abahisemo kujya kwisinganisha mu nzego z'umutekano zibegereye mu Gatenga. Tunyura ku kigo kivugwamo ibikorwa by'iyicarubozo, mu marembo yacyo twahasanze abaturage bari babuzeyo bacira nayo bamira, hafi hagaragara abapolisi batatu bari ku burinzi. Iki kigo cy'inzererezi cya Gikondo ahazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali, mu bihe bitandukanye gikunze kuza ku mpapuro z'imbere mu byegeranyo by'imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Igihe cyose iyo miryango yiyamirije ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo, ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bubyamaganira kure. Ku bigo by'inzererezi itegeko rigenga ko ababinyuramo biba by'igihe gito nk'amezi atandatu, gusa hakomeza kumvikana ababinyuramo imyaka. Biteganywa ko hanyuzwamo abafatwa nk'indaya, inzererezi, abajura, abasabiriza, abazunguzayi n'abandi. Ku rundi ruhande hari n'ababifata nka za munyumvishirize. Nko mu minsi yashize ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru ku bacuruzi bagifungiwemo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku rwego rwa mbere rwibajije uburyo bagejejwe kwa Kabuga. Byarangiye uyobora kwa Kabuga CIP Verdict Mutsinzi asubirishijemo urubanza urukiko rumukuraho inshingano, aho bacuruzi bakomeza kuhafungirwa. Umunyamategeko Barito Matias Matimbano wabunganiraga yahise aburirwa irengero na magingo yandaraboneka. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, mu ntara ya Cankuzo. Ikigo cyo muri komine Mishiha cyakira abana bahoze ari ba mayibobo, kibamo n'abantu bakuze. Abayobozi bacyo barasaba ko abana bagira icyabo bwite kugira ngo bitabweho neza. Ni inkuru tubaza Thierive Ndayishimiye i Kigali.
Abo ni abana bahoze mu ibarabara, barerewe mu kigo kiri muri zone mu Nzenze, komine Mishiha, mu ntara ya Cankuzo. Kugeza ubu ico kigo kikaba gifise abana bashika ku 296 bagizwe n'abahungu n'abakobwa. Muri ico kigo kandi harimo n'abakuzi bagera ku 258 bagizwe n'abagabo, abakenyezi hamwe n'inkumi, bose hamwe bakaba bangana n'555. Ikigo ca Mishiha kikaba gifashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bujeje wo gushigikirana, akaba ari nabwo bubarosa ibifungurwa, kubavuza hamwe n'ibindi bya nkenerwa, nk'uko bimenyeshwa n'uburongoye ico kigo Jean Baptiste Ndayizeye. Atangura asigura uko bakurikirana abo bana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika, birimwo kubafungurira n'amasuku.
Ubwa mbere ngira turakurikirana, turabafungurira, tukabakurikirana kugira bakagira isuku, turabavuza, turose ijambagwa, turayimbuzu bakambara. Mugabo abo turafise ikibazo kuko tuka kuronga abana benshi baje iteke 27 z'ukwezi kw'icumi. Uyu mwaka basanze atambuze dufise, urumva twatewe tutiteguye. Mugabo twaratanze icegeranyo badukurira, bariko barabirondera.
Jean Baptiste Ndayizeye amenyesha ko muri ico kigo bagira n'ingorane zo kutabasha kwitwararika abana neza, kuko haguma haza abashasha bagifise imico mibi baba bakuye mu ibarabara. Akavuga ko baci basubira kwanduza abo bahasanze, kandi baba baragorowe, baranahinduye ibyiyumviro.
Twedusanze tudufise abana twe tumaranye igihe tumaze kugorora, tumaze kubona ko twabavuye neza, hanyuma bashatuza bamwe abandi bashashe, urumva bamwe bashashe basubira bavuga kwandukiza abari basanzwe babahaba, urumva dusaba gutangura bushashe. Kubera bagiye mu ibarabara bafise ingeso rero zitandukanye, kuko uri mu ibarabara bahagira ingeso nyinshi.
Abo bana begeranirijwe muri ico kigo ca Mishiha barafashwa mu kumvirizwa n'abahinga bakurikirana ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho, hakamenyekana icateye abo bana kuja mu ibarabara nk'uko urongoye ico kigo bivuga. Amenyesha ko benshi bagenda bahinduka iyo baganirijwe neza. Ico kigo rero kikaba gifise imbogamizi zo kuba gicumbikiye abana n'abakuze, ibyo Jean Baptiste Ndayizeye asaba ko bakuze leta yobaronderera handi baba. Ico kigo ca Mishiha kikaba ica abana gusa kugira ngo bashobore kubakurikirana neza nk'uko abisigura.
Ni ikigo cagenewe abana, hama kigenewe abana haciye hazamwo abakuze. Abana n'abakuze musanzwe muzi yuko kubera nyene babere badashobora guhurira ku bintu bimwe, usanze cyateza kuba ari kigo cy'abantu akonga kandi kigo cy'abakuzi ico dusaba ubwa mbere nuko ikigo coba icabana gusa
kuri ibyo bibazo bashikiriza twagerageje kurondera abajejwe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuko ari nabo bagize uruhara mu kwegeraniriza abo bana mu ntara ya Cankuzo bakuwe mu bice bitandukanye bigize igihugu ngo batubwire ico bagiye gukora ngo batandukanye ikigo c'abana n'abakuze nitwabaronka ariko kandi kuri uyu wa gatatu ubwo Burundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umusimuzi amakungu hari wagateka k'abana umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu sene IDH watangaje ko hakiri ingorane nyinshi zibangamiye agateka k'abana mu Burundi. Sixty Vinyini Muraba arongoye uwo mugwi kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ubona ko hakiri utunenge mu gisata cyo gukingira agateka k'abana. Twuvuga nk'abakobwa batwara inda batifuje, ikibazo c'abana bo mu ibarabara cabaye akayobera abahinga mu gihugu, abafata ibiyayuramutwe. Amashuri usanga ari kure mu bice bimwe bimwe by'igihugu hamwe n'ibindi. Twagomba twibuse abene igihugu bose ko uruhara rwabo ari ntangere mu gukingira abana amabi atandukanye.
Uburongozi bw'ikigo cha Mishiha kirerebwa mw'abana bakuwe mu ibarabara busaba kandi ko bworoswa amazi meza muri ico kigo. Busaba kandi abagira neza n'abandi bose babishoboye kubarosa ibikoresho bikwiye birimo n'ibyambagwa by'abo bana ndetse n'abakozi kuko bafise bake cane bakurikirana abo bana. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri internet ni kuri wa3@, radio yacu voa.com, YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abanyamategeko bishyize hamwe baburanira abanyamurenge, abahema n'abatutsi bo muri Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batanze ikirego ku mugenzacyaha mukuru w'Ububiligi barega umuyobozi wa DEMIAP, ikigo cya gisirikare gishinzwe iperereza, Christian Dayuela. Baramushinja urupfu rw'umunyamurenge w'umupolisi ufite ipeti ry'amajuru heruka kugwa muri gereza. Navuganye na Innocent Ziryayo, umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe, arasobanura ra icyo bagamije.
Kwatanze ikirego mu Bubiligi turega Christian umukuru wa DEMIAP kubera itotezwa rikorerwa mu muri yo gereza cyangwa muri yo kasho de detention korerwa abantu muri aya moko bafatwa none bazira uko baremwe havuye mu rupfu rw'abamwe mu mwe twababwiye mu ariko ni harimo nabandi uyu witwa Thomas wahoze ari umupolisi mu majoro ikoma wafashwe azira uko yaremwe ageze mu aratotezwa kugeza ubwo yapfuye. Rero uyu twaba twareze mu Bubiligi kubera impamvu uyuhagarariye DEMIAP afite ubwenegihugu mu Bubiligi kuko ubushize biragaragara ko bari bamureze kandi kuriya muhoza ari umuvugizi wa Katumbi nawe bamureze kubera ubwicanyi bakore umuvugizi wiwe akaba rero amureka mu Bubiligi bishyirikirije amateka mu Bubiligi kubera ko afite ubwenegihugu mu Bubiligi.
None se mbere yo kumurega mu Bubiligi wo Christian Dayuel mwigeze mugerageza kumurega muri Republika ya Demokarasi ya Kongo?
Biragoye kuko twaragaragaje gutanga ibirego byinshi birimo turega babitapfira, turega ingabo za mwe za Kongo, ingabo za Kongo nyinshi, kuma hate speech n'amagambo ahembera urwango n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa nyuma kwa kuva mu 2021 harimo ibirego twatanze kugeza uyu munsi. Nta bushake na buke twigeze tubona Kongo igaragaza kugira ngo ikurikirane ibyo byaha. Rero tugerageza rero uzindi nkiko turebe ko zigira ubushake zibura zubarizwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aba ariyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kumurega mu Bubiligi. Ibyo bikorwa rero ni ibikorwa birikomeza byirepeta bikomeza bikorerwa ku banyamurenge ndetse n'abatutsi muri Nord Kivu. Rero tukaba tuhaguruka kugira ngo twamaganize ibikorwa turega na bamwe mu bayobozi kuko bibaba bireba babizi kuko nibo bafata bakamara imyaka n'imyaka batabazwa abavandimwe batababona. Wibaze nawe umuntu gufatirwa mu Minembwe akaje gufungirwa Kinshasa, wafatirwa Igoma ugafatirwa Kinshasa, wafatirwa Bukavu ugafungirwa Kinshasa, kandi aho se ari nkiko.
Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yakomeje kuvuga yuko uwo barwana uwo bahanganye atari abanyarwanda baba muri Kongo, atari abanyamurenge. Mwebwe musanga iyo mvugo ya Perezida wa Repubulika ya Kongo atari imvugo ihamye?
Aha, ntabwo ihamye namba, kubera ko uhereye mu 2017 ingabo za Kongo ndetse na Mai Mai n'ufatanye na Leta tabara basenye imihana y'abanyamurenge igera kuri 400 isaga banyaga inka zabo ku mugaragaro. Yewe birasohoka no mu raporo ya UN. Ndibuka hari raporo ya UN yasohotse ngira mu 2028 z'ukwezi kwa 12 ivuga ko yemeza ko Leta ya Kongo ndetse na UN byananiwe kurengera abanyamurenge cyane abatutsi ndetse n'abanyamurenge kubarengera umutekano. So iyavuga ko ari u Rwanda, kandi icyo nicyo nakubwiye ko atabona ko abanyekongo abanyamurenge cyangwa se batutsi ari abanyekongo akabasosia n'u Rwanda ntabashe kubitandukanya. Byaje gusakuza nyuma ejo bundi M23 witangiye 2022 cyangwa narimo niba nibuse neza, ariko twari tumaze imyaka kuva 2017 dutakamba tubwira Leta ya Kongo ko abanyamurenge bari kwicwa basenyewe, ariko ntacyakozwe kugeza n'uyu munsi byarakomeje. Rero ibyo avuga nyine nabyo yabirimo irindi urundi rw'ivangura rwo kugaragaza ko ibyo batuziza abadepite bino bavuga ko turi abanyekongo, nawe ntekereza ko ari muri yo langaje abagenderamo. Nubwo ubushize yavuze ngo abanyamurenge n'abanyekongo bamwe bayitaga ko rilangaje nziza, ariko ntabwo ari wo bagereka abanyekongo uriya munsi basanzwe ari abanyekongo.
Innocent Ntiziryayo, umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane kuko mwaduhamagaye.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasohoye impapuro zo guta muri yombi Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant wahoze ari Minisitiri w'ingabo. CPI yasohoye kandi urupapuro rwo gufata umwe mu bayobozi bakuru umutwe wa Hamas muri Palestine na Tomas Kamirindi.
CPI yasohoye amatangazo abiri atandukanye, rimwe rireba Netanyahu na Gallant wari Minisitiri w'ingabo wa Israel kugera ku itariki ya gatanu y'uko kwezi kwa 11 turimo. Irya kabiri rivuga Mohamed Diab Ibrahim al-Masri uzwi cyane cyane ku izina rya Deif. Kuri bose uko ari batatu, urukiko rutangaza ko rubakekaho ibyaha byibasuye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakozwe muri Israel no muri Gaza byibura guhera ku itariki ya 8 y'ukwa 10 2023 kugera byibura kuri 20 y'ukwa 5 2024, itariki umushinjacyaha mukuru Karim Khan yashyikirije abacamanza icyifuzo cye abasaba kumusinyira impapuro zo kubata muri yombi. Muri aya matangazo yo kuri uyu wa kane, urukiko rusobanura ko abacamanza bose batatu nta n'umwe uvuyemo b'urugereko rwa mbere bahaye umugisha impapuro zo guta muri yombi Netanyahu, Gallant na Deif. Iri ya tariki ya 8 y'ukwa 10 2023 ni umunsi wakurikiye igitero cya Hamas muri Israeli. Israeli ivuga ko icyo gihe Hamas yishe abantu bagera ku 2,200, ishimuta bunyago abandi barenga 250 ijya kubafungirana mu ntara ya Gaza muri Palestina. Aba bose abishwe n'abashimuswe bavanzemo abanyayisraeli n'abanyamahanga. Nyuma y'igitero cya Hamas, Israeli nayo yagabye intambara simusiga muri Gaza ku itariki ya 21 y'ukwa 10 2023 ishaka kurandura Hamas burundu no kubohoza ingwate. Inzego z'ubuvuzi za Palestina zivuga ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga 44,000, hejuru ya 1/2 cyabo n'abana n'abagore. Palestina n'umunyamuryango wa CPI naho Israeli yo ntirimo. ntinemera ububasha bwayo ariko CPI yo yemeza ko ifite ubu bubasha ku byaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara bya Israel mu ntara ya Gaza. Israel yaba cyangwa itaba umunyamuryango wa CPI. Urukiko ruvuga ko impapuro zishakisha Netanyahu, Gallant na Deif zifungiranye mu ibanga rikomeye kugira ngo rukumire icyahungabanya umutekano w'abatangabuhamya, bigamije kandi kurinda anketi zigikomeza. Rusobanura ariko ko byari ngombwa gutangaza icyemezo cyarwo kugira ngo abahohotewe n'imiryango yabo bamenye ko izi mpapuro ziriho koko. Israel yemeza ko Deif ari we wateguye kandi ayobora igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize muri Israel. Mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka, Israel yatangaje ko yanamwivuganye. Hamas yo ntiyigeze ibyemeza. Mu kwa 9, umushinjacyaha mukuru wa CPI yatangaje ko yarimo ashakisha amakuru ya gihamya yakwemeza ko Deif yapfuye koko, avuga ko bibaye ari byo yahagarika kumukurikirana mu rukiko. None aracyamukurikiranye rero nk'uko izi mpapuro zibigaragaza. Ariko kana yahagaritse gushakisha Ismail Haniyeh na Yahya Sinwar, bombi bari abayobozi bakuru nimero ya mbere ba Hamas. Haniyeh yiciwe muri Irani. Irani ibegereka kuri Israel, ariko Israel ntacyo yigeze ibivugaho ku mugaragaro. Naho Sinwar wari wasimbuye Haniyeh ku buyobozi bwa Hamas, Israel na Hamas bemeje ko koko Israel yamwivuganye. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Netanyahu avuga ko icyemezo cya CPI cyerekana ko irwanya Abayahudi, ibyo yise antisemitike mu Gifaransa. Naho Hamas mu itangazo nayo yasohoye yemeza ko impapuro zo guta muri yombi Netanyahu na Gallant ari intambwe ikomeye iganisha ku butabera, nubwo bwose ntacyo bizageraho niba ibihugu byose by'isi bitabishyigikiye mu buryo bushoboka bwose. Kuri iki kibazo cy'ububasha bwa CPI, nabajije Frank Mwine uko abibona. Mwine ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, akurikiranira hafi cyane iby'uru rubanza kuva rugikubita. Ubu ari mu rugendo rw'akazi muri Israel.
Abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye irimo nk'igihugu cy'igihugu gifite n'abanywanyi bayo inshuti nka Amerika, amahirwe ni makeya.
Cyane cyane yuko n'uriya rukiko rudafite igipolisi rwitabaza ibihugu birugize.
Yes, niko bimeze, byitabaza. Ni nabyo nabonaga abanyamakuru bakomozaho batise ibihugu 150 n'ingahe bya UN ha aricyo bizakora. Ntwaro bafite nk'urukiko bazitabaza, abantu se bazabikora kuko kereka bagiye muri ibi bihugu n'ubundi kandi aho barabizi, ntabwo bashobora kujya mu gihugu kitari inshuti. Bazakomeza bagende mu bihugu by'inshuti, ibitari inshuti bazabijyamo. Urumva rero biragoye rwose mukomeze kubivuga.
Urakoze Tuma Kamilindi, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Habagize inama y'abepiskopi gatolika b'u Burundi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barifuza gutanga intwererano yabo kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari. Bahuriye i Bujumbura mu Burundi mu nama irangiza imirimo yabo kuri uyu wa gatanu. Musenyeri Bonaventure Nahimana, umushumba wa diyosezi ya Gitega, akaba ari nawe uyoboye inama y'abepiskopi gatolika mu Burundi, yavuganye na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Abepiskopi bahuriye muri iyo nama barabonye yuko kurondera amahoro muri kano karere ari nkenerwa, duhereye ku biko birabera mu buseruko bwa Kongo, aho ingwano igenda yisubiriza kandi yaje yiyongera no ku zindi ngwano zari zabaye muri kano karere, aho abantu bapfa abandi bagati zabo bakangara, eka akaba n'inkurikizi zituma abantu batabaho neza.
Ayo manama iyaheze muraheza mukegera abategetsi b'ibyo bihugu mukababwira ico mwafunditse, mubibabwira ijwi ryanyu mwibaza ko ryumvikwa.
Inama turimo uyu munsi n'umugambi twafunditse kuva mu mwaka uheze ni inama ishinzwe gutegura ingene twohava tukegera abarongoye ibi bihugu vyacu kugira ngo tubashikirize ivyo abanyagihugu barimwo, kandi natwebwe nyene tubavugira. Ubwa mbere twebwe tubabwira ko dushaka gutanga intererano yacu mu vyo wazose wa mahora garuke muraka karere kanabo nyene tukabasaba yuko bokora ivyo bashoboye ngo umwumvikano n'amahoro biboneke muri ibi bihugu vyacu ababibamo nabo bashobore kubaho mu mutekano no mu mahoro.
Musenyeri Nahimana Bonaventure ntawo vuga amahoro ngo avuga iterambere ryako karere yirengagije impunzi zibarizwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi no mu Rwanda ziriyo. Ikibazo c'impunzi muri izo nteguro zanyu murimwo murakigarukako?
Icyo kiri mu bidutuma tugira n'uwo mwitwarariko twese ikibazo c'impunzi kiratubabaje kuko twarose nabyo mu kwezi kwa kandi k'umwaka heze kuja kugendera impunzi ziri mu buseruko bwa Kongo. Turabona ingene babayeho nabi, turabona ingene bata amashure, ingene imiryango yose iva mu zabo, biri no mu bidutuma tubona yuko bikenewe rwose yuko duheza twani amahoro kandi izo mpunzi nazo zigashobora gusubira iwabo. Ni igikorwa rero twiteguriye gufashanya nabo bose babifise muruhara kuko nizo ngwano nuko bivazidaheze impunzi ntizishobora gutahuka ngo zisubire iwabo kandi arico cifuzo ca mbere nazo mfise.
Ikibazo c'ababanyi batandukanye ibihugu bitandukanye nabo vyo vyugaranirana ko imipaka ga musenye.
Ego nico nyene muri izo nkurikizi z'imigenderanire tuvuga yuko yari ikwiye kunagurwa kugira ngo babone umwumvikano hagati y'ibihugu vyacu uko ari bitatu. Tugasaba rero yuko ababirongoye boshishikara kuganira kugira ngo izo mbibe zugurugwe kuko n'ubundi amahoro ntiyoboneka abantu badashobora gutembera kuramukanya ngo baganire.
Ibibazo muriko muraca hirya no hino n'ibibazo bimaze igihe kirekire mu karere k'ibiyaga binini muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka irenga 20 hagati y'u Rwanda n'u Burundi ho ni kuva muri 2015 icuka cabaye kibi. Hari cizere mufise nk'abungere ba Ekleziya Katolika ku twiguro twanyu hazogira ico tuvyaye ayo mananiza ari hagati y'abamwe n'abandi akahava vuba?
Ege cizere turagifise cizere cya mbere n'icuko n'aba nyagihugu bamwe kano karere badutera kama tubya yuko byukuri nabo nyene bifuza amahoro kandi bifuza abo bafasha nabo bavugira. Icizere cya kabiri nacyo kikava no kuri abantu bose bari mu mashyirahamwe atandukanye nabo nyene bafasha kandi bakora ngo amahoro n'umwivikano bigaruke muri kano karere. Turagira tutero ntituzobura abatwumviriza nabo tuja hamwe kandi ukabona ko ariho n'utwigoro tugigwa no muri ibi bihugu no wabirongoye naho tudaca dushika ku bikorwa biboneka. Murabona kigoro kagigwa n'igihugu ca Angola, igihugu ca Kenya ika n'abandi bose abafise utwo twigoro twose bagiye hamwe bagashira inguvu hamwe bakabona ko amahoro akenewe tuheza tukagira icyo dushitseko.
Uno munsi hari abategetsi b'u Burundi babakiriye, hari ko mwotubwira muri duke mwoshobora kuba mwayaze canke biracari banga?
Uyu munsi wabonanye n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu twagiye ku inama yabereye ngahe Bujumbura kumuramutsa no kumubwira nyene ibi bikorwa turimwo ingene ishirahamwe inama z'abepiskopi muri aka karere zashinze uwo mugambi wo kuremesha amahoro kandi zishaka gukorana n'abarongoye bino bihugu gutanga intererano yazo ngo amahoro aboneke muri aka karere.
Musenyeri Bonaventure Nahimana mutwara inama nkuru y'abepiskopi katolika mu gihugu c'u Burundi mukamurongoye na diyoseze nkuru ya Gitega, turashimire cyane kuri kano kanya muhayije rya Amerika.
Ndabakenguru
hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega matwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi uhabwa n'uwo yahaye abagira Imana umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mukanya gato cyane mugiye gukurikira ikiganiro cy'umuziki. Maze rero mugire w'icyende nziza, murakaramu.
nimwe dushyira imbere